mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Thomas Kamirindi muraho neza se ndabara mukije cyane rwose nyuma ya konje ndende mvuyemo Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi
bashwiragiye ashana z'ibyamaze kundakira aho yo kwigaragambya ariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira
uyu ni umwe mu bayobozi b'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ni ku mishyamirano yabaye uyu munsi hagati y'abapolisi n'impunzi zakoraga imyigaragambyo basaba ibifungurwa bikwiye ni mu kanya gato cyane rero muri aya makuru Duhere mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura batangije amatara mashyashya afasha kugira afasha gutunganya urujya n'uruza mu mihanda ariko nayo ubwayo yatunganijwe nabi ku buryo abantu bamara umwanya munini mu nzira Eloge Wilika neza yaduteguriye inkuru
Mu bisanzwe bibanza rimwe amatara agenga uruja n'uruza nta ruvangatirane rw'amafirindi ya polisi barekura canke bahagarika imiduga amapikipiki n'amakinga hamwe n'amahoni yavyo umuntu yumva ariko mu gisagara ca Bujumbura mu masanganzira amaze kujamwo bene ayo matara ibintu niko vyifashe biterwa n'uko aya matara arekuri icarimwe imiduga iva ruguru n'epfo hakaba kajagari mu ihuriro ry'amasanganzira canke naho ayo ku ruhande rumwe agateba rwose kwerekana ikimenyetso giha abashoferi uburenganzira bwo kubandanya nko ku masanganzira hari ruhande ikibanza cyitiriwe kwikukira ko Burundi imiduga ikunze kwisanga yose hagati mu ihuriro ry'amabarabarane amwe mu matara ya sahafi umunota wose ibara ritukura ribuza abashoferi kubandanya mu gihe ku rundi ruhande ibyo bara nyene riboneka mu kiringo cy'imisogonda 42 muri urwo rutonde nyene amatara y'urwatsi rubisa arekura abagenda n'amaguru kurengana ya kimisogonda iri hagati ya 14 na 15 ahandi kaba 30 ibi bituma abatari bake batubaha izo vyapwa bakabandanya ukuri kwamye mu gihe batarekuriwe nk'uko twavyiboneye ikitavuzwe co ni imiduga y'abajejwe umutekano n'abategetsi kuko nka yose yo twabonye mu kiringo kirenga isaha twatembereye muri ivyo bibanza wamengo ntiyerekewe n'ivyo bimenyetso uwo mushoferi w'ikamyo asa n'utahura batubahiriza izo vyapwa
imiduga ni meke yandi babaho yo gutebesha abantu ngaha byiza byo byongeza bakongera iminota
Imbere yuko iminota yongerezwa umukuru w'ishyirahamwe OSR ryitaho umutekano wo mu mabarabara abona n'utundi tunenge Nixon habona Imana
ni ivyapa bwa mena mbere bashingagiye hafi na hafi ushobora kugera aye kikaguhagarika hageze aho ubona yuko bandanya utagize n'umuntu utanumwe akacagira ikindi kiguhagarika turibaza ko ngira ngo ni kubera bikiri mu ntango bataraheza kubitegura kuko biraboneka ko birimo amakosa menshi cyane amenshi nuko usanga nka kirya capa cy'ugwatsi rutoto kirekura umuntu kwagenda haraho ubona kimara umwanya muto cyane ubaho hanyuma ukacubona nk'iki capa gitukura ico cerekana ko ubanza guhagarara ugasanga kiramaze umwanya muremure rwose ivyo rero bica bituma habaho uruja n'uruza rutameze neza
Habona Imana abona kandi ku cyari gikwiye kwihutirwa atari gushyiraho izo bimenyetso
ibyihuta ni byinshi kuko amababara dufise novuga ko ageze aho umwasi ashaka murabona ko n'amabarabara agizwe n'ibinogo byinshi cyane kenshi na kenshi imiduga irakunda kugongana cyane ugasanga baragonza abantu usanga bariko bagomba gukwepa cyane kubisa ivyo binogo nyene bironona n'imiduga
ivyo binogo n'ubu birahatari hake imiduga bayitaga imbaho canke ikabigwamwo ahimbwa mu gihe cyo gusanura canke gushinga insinga nshasha z'umuyaga nkuba n'amatelefone canke ibindi bikorwa ntiyakunze gusanurwa n'ingoga mugihe abahinga bavuga kwibarabara rimwe ciwe kilometero kimwe gishobora gutwara hafu muri yaridi wa marundi habona imana hayicanura abategetsi
cyari gikwiye gukogwa nuko mu gihe bazi yuko abantu bashobora kuzwacisha ibintu z'amatsinga babakwiye kwategura ku buryo n'ikindi gihe bakeneye nko gukora nk'itsinga bashobora gucisha munsi cyangwa sinzi iki ico kintu babakeneye kubikora ku buryo atabarabara byo kurigwa rirabomogwa nk'akaro bagashiramo nk'ibintu z'amatsiyo ikintu gishobora gutuma n'ikindi gihe bakeneye ibindi bikoresho bakora batabanza kubomagura amabarabara hanyuma uko tubibona mu minsi mike amabarabara y'u Burundi azubagizwe n'ibinogo gusa
Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yabwiye ijwi rya Amerika ko kuri ibi bibazo byose bubahagiye gukorwa inama yabo byega kugira ngo barabe uko byotorega umuti amatara hagiye nk'uruja n'uruza mu mabarabara mu Burundi yaheruka kubaho mu mwaka w'1999 yamaze igihe gito rwose kuko yaciye agongwa ayasigaye arapfa ntiyasubirizwa Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
noneho tujye muri Tanzania Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM mu karere ka Afrika yagendereye inkambi y'impunzi z'abarundi y'induta muri Tanzania nyine ariko rero uruzinduko rwajemo kirogoya bamwe mu mpunzi batarabona ibifungurwa byo muri uku kwezi kwa munani biriwe bugarije ibiro bya HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi bafunga n'imihanda abapolisi babarashamo ibyuka biryana mu maso abantu 10 bakomeretse abandi barafatwa barafungwa umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro
Uwo ni umutama ariko arasubiramwo ibyo yumvise n'igihe igipolisi cariko kiragerageza gusubiza ibintu mu buryo kuko zimwe mu mpunzi z'abarundi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zari zugaye amabarabara yinjira zongera zugariza ibiro by'ishirahamwe HCR gitaho izo mpunzi impunzi zirenga ibihumbi 90 zitarahabwa imfungurwa zo muri uku kwezi k'umunani nizo zataye urwo ruhagarara nk'uko umwe muri bo yabitwiganiye
twashwiragiye ashahanaze byamaze kundakira aho tukwigaragambya ariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira ntibazironse kubera agashapura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga 6 atararonka ifungurwa tuba dutanze turonka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu basha batangira guterana amabuye
igipolisi cyavuye gikoresha ibyotsi bikoroza amosozi kugira ngo agahengwe kagaruke abantu barenga 10 bakaba bakomeretse harimwo n'umupolisi
abakomeretse nabagiye mu bitaro batangira ko bamuze kwakira indwi n'umupolisi umwe nyene yakubise cyane uba yafuye ari umugore urumva yahahamutse imbangikirabaye sitikadi akavuga bati nubu turi ko turakira abandi ibitigiri n'izina by'abantu bakomeretse n'abafuye bijya kumenyekana ku mugoroba kuko baracyatwara abantu ama barafata rero umupolisi umwe bamufashe baramukubita benshi rero bavuga bati twege nta kuntu dushobora gukaha bitewe n'igikayi ufite kibyaye tuma zindi yose tutaronka ibyo tujya yewe batuye amabarabara ibyapa amapankate aba ari hagati mu nkambi niyo barandagura batatwita ngo izinjiye mu nzu bakagufuranga yo umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore bacagupakira imodoka bakagutwara ni abantu benshi bafunzwe
ntitwashoboye kuronka igipolisi ariko umukuru w'ikambi aserukira leta ya Tanzania aremeza ayo makuru muri iyo kambi hari hitezwe umushyitsi w'iteka atwara ishyirahamwe gitaha imfungurwa ku isi PAM igisata cya Afurika igihe yashika nk'isaha 6 z'umurango yakiriwe n'urwo ruhagarara ari kumwe n'abandi bashyitsi batari bake baciye basibya inama bari bateguye kugirana n'impunzi
abashyitsi baje mu bwabo bamaze kubona ibyo biri ko biraba kenshi abastafu b'aba Tanzania benshi baciye bataha bacavuga yuko bishobora kutobeta cyangwa ibyo ibyo makaza cyavuga ati nta kindi gikorwa gisubira gukorerwa ngaha maka abanze baraba ukuntu abo bantu bacuriye
ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi bari bateguye kubwira abo bashyitsi babagendeye n'ibyerekeye inzara iharangwa bavuga ko ubu imfungurwa bahabwa atanendwe zibiri bazimaza
turabye rero imfungurwa umuntu azoronka mu minsi 28 byose hamwe bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama amajana 9.40 tukaraba nizo twahora dufungura mwaka w'2016 byose hamwe byapima mu minsi 28 ibiro 16 n'amagarama 100
ndizikwiye na gato ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malaria nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragura winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara
byari bibajya mbere abo bashitsi bajejwe ibyo kugaburira impunzi bagendera iyo kambi y'impunzi z'abarundi ni nyuma yaho habaye imigumuko nk'iyo mu kwezi kwa gatandatu guheze kubera imfungurwa zari zasubiye kugabanuka zimwe muri izo mpunzi mbere zivuga ko iyo nzara ariyo yatumye abarenga 15,000 biyandikisha kugira ngo bazohunguke basubire mu Burundi Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Dusubire mu Burundi aho abantu 70 bamaze gutahuka bava mu nkambi y'impunzi ya Rusenda mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi kumwe kuri telefone n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yagiye kureba uko batahuka. Niko Evariste we bari barahunze ryari bari bamaze igihe kingana iki mu nkambi?
Abanyagihugu bahungutse uno munsi bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahunze kuva muri 2015 bamwe bavuga ko bari bahunze intureka abandi nabo bakavuga ko bari bahunze inzara ikibazo cy'ubukene bakaba bari muri nkambi ya Rusenda muri Fizi mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'ubanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
none se basobanura ko batahutse kubera izihe mpamvu
basobanura ko batahuze ko abategetsi b'u Burundi bama babasiyatamo babwira ko amahoro ariho mu gihugu bakavuga bati ntitwoguma mu buhungiro kandi igihugu yo mukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bamavuga ko ari nyabagendwa bavuga ko baje nk'intumwa kuko hari bandi bagenzi babo batashimye guhunguka bashimye yuko babanza kuraba ko bene babo batashe uno munsi bashika intore mu ntara bari bahunze bavamo
ni ukuvuga ko abo ngabo baje ari intumwa bazasubirayo bakajya kubwira bagenzi babo bati na mahoro cyangwa abo bari Rusenda nk'uko nyine aba batahuka babisobanura abo bari Rusenda bazategereza gusa nibabona bo ngaba batasubiyeyo nabo batahuke
bavuga bati turabyumva ku maradiyo ko abacu bakiriwe neza batahutse bashitse imbore mu mihana bakavuga bati rero abasigaye inyuma bavuze bati nimwe muragenda mwebwe nitwabona mushitse imbore mushitse mu miryango ku mitumba aho mwari mwahunze muva mukakirwa neza taho natwe tuzoheza dufate inzira yihuta dutahuke mu gihugu cyatuzaye
hanyuma rero bakirwa bate iyo bageze aho ngaho mu Burundi
ukundi bakiriwe baherekejwe n'intumwa za Kongo bakiriwe n'abategetsi b'igihugu nka leta ikaba ari yaserukiwe na Teresio Ntayiraja umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu babakiriye bacabazana mu kigo baruhukiramo centre de site de transit nako iri ngaha mu Kajaga aho rero uno munsi baza kurara imbere ko bazotahuka ku munsi w'ejo aha rero ngo bakazotekerwa amadolari 60 kuri buri muntu yaba umwana cyangwa ukuze amadolari 60 ibifungurwa ibyambagwa mbere ngo hariho n'umugambi wa leta wo kuzobaherekeza gushika ku mihana iwabo babarose n'ibisakazo by'amazu aho bazasanga amazu yabo yarasambutse
ubona bameze gute mu magambo make cyane barifashije bameze bate
ntibameze neza kuko bavuga bati nta kazi tudafite muri Kongo twakwirirwa twicaye mu nkambi bavuga bati twafungura kabiri ku munsi ariko ntibishemeye nk'uko umuntu wari muhiriwe byaboneka ko ari abantu bari barushe urabye urugendo bagize
Evariste Nzikobanyanka urakoze cyane
murakoze namwe Thomas
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika radio yacu.
Oriane turagumana ariko noneho mu nkuru agiye kutugezaho yagiranye mu kiganiro yagiranye muri isanga yagiranye na Terence Mushano umunyamabanga w'ishyirahamwe ase genocide rijejwe gukinga ihonyabwoko na Louise Batungwa nayo uyobora MPC Girubuntu ishyirahamwe ryiga indyane igihugu cy'u Burundi cyanyuzemo. Icyo kiganiro cyari kuri komisiyo yo kurwanya ihonyabwoko n'amabi akorwa mu ntambara mu gihugu. Ubwo rero itegeko rizashyiraho cyangwa se umushinga w'itegeko rizashyiraho iyo komisiyo rikaba ryaremejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi 100% mu cyumweru gishize. Batungwa nayo aratangira asobanura aho igitekerezo cyo gushinga iyi komisiyo cyavuye.
Neza neza uwo mugwi mwene uwo utegekanywa mu masezerano yo kunywana nako yo y'amasezerano yahagaritse intambara amasezerano bitira yarusha yasinywe mu bihumbi bibiri tariki 28 z'ukwezi k'umunani mwaka 2000. Ayo masezerano rero bakaba bayitira amasezerano y'amahoro no kunywana kw'abarundi, ariho basaba ko hojyaho mu Burundi umugwi ujejwe gukinga ihonyabwoko ibyaha bikorwa mu ntambara n'ibyaha bihohotera agateganya muntu. Hanyuma rero mu itegeko shingiro ryatowe kuwa 18 ntwara ntimwaka wa 2005 umugwi umwe n'uwo birasabwa kujyaho na cyane cyane mu ngingo y'itegeko n'itegeko shingiro mu ngingo y'268. Hanyuma bagaca bavuga neza icyo uwo mugwi wo ugejwe mu ngingo y'274, aho basaba ko hategereza kujyaho umugwi mwene uwo mu gihugu cy'u Burundi kuko ari igihugu cyaciye mu ndyane nyinshi, ndetse bamwe bita ko ari ihonyabwoko, abandi bavuga ko habaye ibyaha byo mu ntambara, abandi bavuga ko habaye ibyaha by'agahomera bunwa. Nicyo gituma rero baca bavuga n'amabanga uwo mugwi wo ugejwe, na cyane cyane ko yamaye mumbagije inkomoko mwumva ko yavuye mu biganiro byahabwe yisa ku masezerano yo gushyira yashyizeho imikumo yarusha y'umwaka 2000 tariki 28 z'ukwezi k'umunani.
Murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro mushimaye Batungwa nayo. Tubindukiye ku mushinahe Mushano Terence, kuri mwe mubona umugwi nkuru uzokungura iki ku bibazo bya politiki bihanze igihugu muri iki gihe?
Igenekerezo y'icenda muri uku kwezi k'umunani umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Warandagiye rashyikire nk'uko mwabivuze inama nshingamateka integuro y'itegeko ikinga ishyiraho umugwi w'igihugu wo kurwanya ugukinga ihonyabwoko no kurirandurana n'imizi. Aho murumva yuko yarusha bari biyumviriye yuko uwo mugwi woza ugufasha gushyiraho inzego imeze neza, iba leta, iba inama nshingamateka, inama nkenguzamateka. Mugabo murumva ku 2008 integuro ya gatanu iyo integuro iriho. Mugabo ugushika uyu munsi niyo baciyumvira kuri tora. None bovuga tuti ubu Abarundi bagiye kuvuga bati ashi cyangwa bati birame ntangara. Ubwa mbere hoho ngaho oye amakenga na numva numvise abashikiriza iby'amakenga yuko bari barindiriye ko mugwi w'ugusohoza ukavugana ukuri no kurekuriranira bikatanga ugasozera igikorwa cyawo, hanyuma bakabona gushyiraho uwo mugwi nawo kuko waracerewe niwe wariko waranatanguye baterezwa kujyaho kugira ngo muri leta ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamo, inama nshingamateka ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamo, inama nkenguzamateka ntihagire abantu buba bagirizwa bakekwa ko igikonyabwoko cyaha byo mu ntambara cyangwa iby'agahomera bunwa bajyamo. None ubu ko mbona mu ngingo ya kabiri y'iri bwirizwa nyine n'integuro y'ibwirizwa kuvuga yuko abategerezwa ubwa mbere ho ishyirwaho n'umukuru w'igihugu, none ishyizweho n'umukuru w'igihugu akongera bakaba bariwe baha raporo. Ubwo bashobora gutanga raporo itanenze umukuru w'igihugu
ariko biraca mu nama nshinga mateka mu nama nkenguzo mateka bikongera bikagaruka hamwe umukuru w'igihugu akavyemeza
n'indi ko mwumvirije amakuru yaho ejo bari abanyamurenge bibuka babo haravuze abantu bari mu nama nshinga mateka bakekwa ko ibonya ko kujya abanyamurenge none hari uwimena igihute iyo byose izo nzego zategerezwa kujyaho mu bintu hariho abo bisizweho abantu babashinga nkahe batavugira mu vumbi kumuvumba akane ico bicura kini ni mu ngingo ya gatanu aho bya politike naho bigoreye bavuga yuko hazobonjamo abantu babiri bavuye mu ntara imwe imwe canke bayikora bayibamwo naho basoba bahavuka mugabo mu bwoko butandukanye ibyo ntibyari mugabo niba bari mu bwoko bubiri bwaba bakaba bari mu mugambo umwe cyangwa bafite imigambo yegeranye ubucuti kandi bafite icyo abanyagihugu babicura ko izogenda gusa hariho ibindi bavuga yuko harimo abihebeye imana batatu bazuzamo abo bihebeye imana batatu barabonye mu mugwi wugu wa senitebe harigezemo kuba umwo uwihebeye imana ari wa burongoye iba mbonerane nabona muntu umenga naho yari hebe imana yatunganiriza neza abanyagihugu bya senteri ubutumire bagira ntawe ubibona neza
ariko
tubona hanyo ndingi bya politike ndibira gatoro ko mbona bavuga yuko abazokwitura uwo mugwi ari umukuru w'igihugu leta inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abacitse ku icumu iyo nyabwoko ryaba ubu ni kubera iki batawitura numva bacitse ku icumu boshira amakenga
birumvikana mushanahe mushano ingingo ziracari ko zirigwa kandi ingingo ni nyinshi nk'uko muzisobanuye muri iki gihe iyo nteguro yaremejwe ego ariko igitegeko ntiriremezwa ingingo kumbure bazozihinyanyura bazozicisha mu nama nkingu z'amateka zizobandanya zigwa mbere yuko bazemeza neza na neza ariko nk'uko mwavuze tubajije mushinga ntahe Aloise batungwa nayo imwe muri izo ngingo iravuga yuko nk'uko mwabivuze ko uwo mugwi hazobamwo abantu babiri bava mu ntara zose z'igihugu bakaba bava mu bwoko butandukanye mushinga ntahe batungwa nayo kuri ico kintu cerekeye ugushiramwo ubwoko bwose mubona kizofasha mu kivuga kwiki
ubwa mbere na mbere reka tuvuge ko bavuze ko bazoja mu bwoko gusa bavuze ko n'imigambwe isanzwe yaronse ibibanza mu nama nshinga amateka izojamo icyo ni kimwe hanyuma mumenye ko uwo mugwi ufise ayandi mategeko ukuye ayo navuze novuga nti amasezerano y'Arusha hamwe n'ibigwa nshingiro hariho n'ibindi tegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu rivuga neza na neza icyo ari cyo ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha bikorwa mu ntambara hanyuma hakabaho n'itegeko mu Burundi novuga itegeko mpanabyaha aribyo bita code penal ayo mategeko arerekana neza ukuntu ibyo byaha byitwa n'ukuntu bihanwa hanyuma rero tugarutse kuri icyo mwumva ngiye mu kubona hagiyemo abahutu n'abatutsi bavuye mu ntara bavuye ijya n'ino njyewe iwanjye mbona ko ari ikintu gikomeye cyane mu kikubera iki iyo bavuze ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha by'ihonyabwoko nta na rimwe mu mategeko yaba y'u Burundi yaba mpuzamakungu habaho ibyaha bya politiki ibyo byaha bya politiki ntibyigera byitwa ihonyabwoko mvuge ko hagati y'imigwi ya politiki hataba ibyaha oya harashobora kuba ibyaha bimwe bita ibyaha byo mu ntambara ari igihe imigwi ya politiki yo bikiyarwana hagati yayo ibyaha birashobora kuba mugabo rero tudufatiye kuri kahise kacu injyane zagiye ziraba mu Burundi impisi yose gushika uno munsi zama zifatiye ku bwoko kandi ndura aho bahabaye ibihumbi na kabiri mwaka w'ibihumbi cyenda mirongo irindwi na kabiri hari umugambwe umwe muga abarundi baramaranye ntibarabaye ko ari abanyepolitike oya namba baraba ubwoko numva ko gushyiraho uwo mugwi bakavuga ko abawugize ahanini boba abahutu n'abatutsi bafatiye kuri kahise k'u Burundi amabi uko yagiye arakurikirana kandi amategeko burya yamashiraho yamajyaho afatiye kuri kahise hamwe na kubu n'ibishobora gushika kuko abahutu n'abatutsi bariho mu Burundi kandi bazokwamaho.
Kino ni ikiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya Amerika. Tugurure amatelefone tuje ku murongo nabo nyine tubakanya kugira icyo bashikirije kuri iki kibazo. Duhere kuwitwa Ishimwe, uraho neza?
Alo, ndakomeye. Ugame nagomba nkenguruke ku mugambi uje kwa utogwa n'abashinga mateka. Ni mugambi uje mu gihe cyiza, nabona yuko mwigihe kujyanye n'umutekano cyangwa kujyanye n'intego kuko ari rwo rurembo banyagihugu. Nanje gushima ukubona bararitoye, hanyuma nkumbira nkabaza nti uwo mugwi none uzotangira gukora guhera ryari? Ama ikindi kibazo ni gute bizo bajongera amaraporo bakatwereka ati ibi nibyo twashitse ko nibyo twashoboye gushikako? Iyo nagomba kubaza cyane gutegereza
muri make ngerageje kukwishisha ikibazo kumbure n'abatumire bacu baragira icyo bongeye ko integuro y'iritegeko ryaremejwe mu n'amashinga amateka ariko riracyafise inzego zigiye kuzocamwo mbere yuko yemezwa neza na neza n'umukuru w'igihugu izoca mu nama nkenguzamateka gucyo hama babandanye baritegura ariko baremeje integuro y'iryo tegeko. Reka twakire mukumbure wundi munywanyi w'ishuri rya Amerika mbere yuko duha karyo abatumire. Twakire Jean de Dieu, uratwumva Jean de Dieu?
Yego ndabumva, namahoro namwe.
Amahoro neza.
Yego hanyuma nace mbanje gukenguruka nshimira uwo mugwi abashinga amateka ukuntu biyumviye gutora uwo mugwi. Ariko ndafita amakenga cyane, nashaka kubaza ko uwo mugwi nasha cyane uzobugiyeho ko uzoba urusha inkomezi cyangwa naho ingufu igisirikare cyangwa igipolisi kuko kenshi na kenshi burya ihonyabwoko ribaye usanga abantu abavyifata mu bwambere na mbere abantu bwambere na mbere usanga igisirikare n'igipolisi aricyo bagira ari usanga bavyifashemo nabi. None uwo mugwi uzoba urusha inkomezi cyangwa ingufu igisirikare n'igipolisi? Icyo cyane cyane cyo
mushinga nahe duhere kuri mwebwe mushinga nahe Terence Mushano, Ishimwe asa n'uwifuza yuko iri tegeko ryotogwa vuba umugwi ugatangura gukora. Kuri mwebwe kumbure bizofata akanya mbere yuko yemezwa neza na neza ngo batangure gukora, ariko kuri icyo kibazo nyene kuri mwebwe mubona wokora gute kugira ngo ugerageze gufasha mu matati y'igihugu muri aka kanya?
Ndabashimiye abo baheze kubaza ibibazo byabo. Mbona bavuze batanze bafite ibibazo, aho gukangurira gukora muwe mwabishuye ko bwa mbere inama nshingamateka ariko yanyu nkenguzamateka zobisenguza n'umukuru w'igihugu akanishyira ko umukono niho ngira ngo nizotangira gukora. Umukuru w'igihugu niwe uwo muguzi waha raporo, hanyuma wokora gute rero? Bwa mbere ho kugira ukore neza woba wonyene umeze neza kijya bita composition, woba ari umugwi urimwo abashinga ntahe bamize akabuye k'abagabo, ukabamwo abapfaso n'ibiteka, ukabamwo abo bantu naho bavuga ngo neza abahutu n'abatutsi mugenza yavuze ngo ntizari z'imigambwe. Ibyo aribyo byose turi mu Burundi turabibona, ibibazo by'Uburundi byarabaye, harabaye ibyo abahutu n'abatutsi, harabaye ibya parike hutu, harabaye ibyo bagira efumeri parike hutu, haraba ibindi mbere yuko n'imigambo yemezwa. Ibyo byose rero byabaye ari uko hariho akariganga muvugo mu bantu bitwa ko bize bateye imbere. Ibi bantu rero babigira n'abapfu ubutegetsi, abantu bapfu ubutegetsi si abo banyagihugu, si abahutu, si abatutsi. Abapfu ubutegetsi n'abantu bari muri iyo migambo ugaba badahuje ibyiyumviro nagaje batareho bitwaza ikivunga cy'ubwoko ugaba ubwo bwoko batanabufagize ngo bubatume. Ubwo rero twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe biradutera amakenga ngene wokora uzokora gute, ese kuza ko wokora neza mugakubira ukore neza uzoba wagiyeho umugwi umeze neza, ese tuzoba yategera ku kintu. Igipolisi n'igisoda ni inzego z'igihugu, ari inzego z'igihugu rero icyo umukuru w'igihugu na leta bazokoresha izo nzego nibyo bizokora nibyo zikora.
Ibyo rero byari kuri komisiyon izarwanya genocide mu Burundi. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Noneho andi makuru mashya ni mukanya samuya n'igice murakarama.